Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki. Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe turabaramukije tubaha nikaze muri kino kiganiro bibaziki. Uno munsi tuvuga kwitozwa ry'amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umugwanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Prosper Nzisabira njye ndabashyikiriza kino kiganiro wibaziki kuri radio Nzamba agateka kawe kaze. Ugwaruka bw'umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure umaze iminsi rutoza ku nzu amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umugwanyi wa CNDD-FDD. Ayo mafaranga ahera ku 2,000 kugeza ku mafaranga 10,000 y'amarundi bivanye n'icyo ukora. Wibaza iki kwitozwa ry'ayo mafaranga? Twakure cyangwa uturungikire ijwi ari audio kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 46 76 92 317 417. Umunywanyi wa mbere ashaka kugira icyo ashikiriza ni Nzina Hora Vena ari Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi.
Mwaramutse neza. Icyo mvuga kuri iyo ntererano y'uko gwaruka kw'imbonera kure batoza abanyagihugu ata mikoro basanzwe baranifitiye cyo novuga nti naheba bagahugutwa uko no kuvuguza aho kupanangira kujya ku butegetsi tanye batoteza umunyagihugu muto wa muto bamunyonyeza nta kintu na kimwe cy'iterambere bigeze bazanira umunyagihugu muto wa muto ariko icyo bazi gukora banashoboye ni uko baba bari kubasahura umunyagihugu bamwiba n'icyo adafise. Ariko kubona umunyagihugu ubukene asanzwe afise uduha inzara atagira ikintu cya ruguru ukabona abantu bamwe bari kubaraza bakihutana amasaha yo gutera ibiti cyangwa ibindi iyo abo bagwanyi bagwara bagwanyi kuko kwari kumara abanyagihugu gusa babatoteza babica babahora bagira bibuke kubamaza abantu nibyo bagira bibuke baza kugura n'umunyagihugu atacyo yifitiye bamusaba amanya atagira ngo batereye. Ako sinzi ingene bameze sinzi ko nta no kumaramara bafite ibyo bintu tuziva mu gihari ntibongeza aho bakoreye amabi ntibarushe ntibongeza bakatenzura abanyagihugu batabafata umwanya wose ngo zari intererano bo bayikurahe ari bo bamaze igihugu bacira ntibo kura muri icyo kigega aho bwibye bakamenya aho bashize bakareka kuba bari kubagora umunyagihugu batakifite agere ku musahura hamaze kumusaba ibyo bamusaba ayo akamara amazi arateye isoni niyi leta tuzayikura kwa ko ni ikiteranwa iri kihungabanya agati k'akazi na muntu niyi hungabanya umutekano n'ibiza n'igira ni polisi niyo agasigaye katika kubakira abantu ibiki bahora gusa icyo ishoboye no kugandagura gusa no kusahura nta kindi kiye kiri mbona ishoboye leta ntiharabike mutwe n'ahantu waba amazi yaramaze kuri inkombe ibyo bakora n'ibintu bitajya ntibitugire umutwe n'amaguru aya yo bagwanya abo ni baje kubahimbaza kwabo bamenye iyo bakura amahera mugani bashatse kugura abanyagihugu asanzwe bari mu bukene butagira izina ibanke tuba twara rushin nakoze
muri kino kiganiro wibaziki. Uno munsi tuvuga kwitozwa ry'amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umurwanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Manirambo na Prudence ari Nyamurenza Ingozi.
Uno munsi mukuru hariwe umurwanyi nibyo umunsi mukuru abarundi barawuzi gutanga intererano abarundi barawuzi kuva abona amabi yabaye mu bundi menshi ku 6/2 2022 hariya 8/8 hari cyane 3 harabaye amabi menshi cyane ari munsi bitoki harabaye hamwe na mavi ni rero abarundi turibuka ayo mavi yo twavuye niyo tuvuze ese bituma rero abarundi benshi ibyo babyibuka nubwo tundi mitandukanye mugabo uyu munsi abarundi twibuka yuko iyo twavuye wumvise umwese yagiye araba mu myaka yose agira ahera amakumya aho tugeze turimo n'umutekano abarundi barabyibuka nubwo tutari mu miryango itandukanye mugabo nuko bari mu miryango itandukanye baribuka iciwo munsi mukuru useguwe se cyane rero izo nteherano bazitanga ahita kandi se ku ngufu ni ku neza ni ku gusaka kuba umwe uwaje kuyitanga nta gahato ariko benshi babitanga kubera bazi iyo bapfuye niyo bagete rero murakoze.
Kiganiro ni wibaza iki kuri Radio Nzamba agateka kawe urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi imbonera kure kumaze iminsi rutoza kunzu amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umurwanyi wa CNDD FDD. Ayo mafaranga ahera ku 2000 kugeza ku mafaranga 10,000 y'amarundi bivanye n'icyo ukora. Wibaza iki kwitozwa ry'ayo mafaranga? Twakore cyangwa turungikira ijwi ari audio kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 0736 96 2017 47. Twumvirize icyuyu yaturungikiye ijwi abivuga ko atashatse kuvuga izina akanasaba yuko tumuhindura ijwi.
Ndabaramukije murakoze ku mijambo cyewe icyo novuga ko ayo mahera imbonera kure zigenda ziratoza kunzu ngo nayo kugira umunsi mukuru w'abagwanyi ni ukurebwa n'ubusuma bweruye ukajya ku nzu y'umuntu atari mu mugambo iwawe ta mugambo musangiye niwo musangiye umugambo atanga amahera kuko abishaka mahera niyo atanga ku ngufu kamara amazi arera nako ugenda gutoza kunzu ku muntu usanga yaraye inzara atabyuzi ugasanga yibereye mu ngorane ziwe nta n'umugambwe basangiye ukajaza kumutoza amahera ku ngufu. Kuri intwaro ya CNDD FDD iraremereye abanyagihugu ikwiye kubatwitezurira. Urabona ubu bukene buhari, igitoro cyabuze, isukari yabuze, ibintu byose bya nkenerwa byabuze, mugabo yo y'intwaro wo kubera afite menshi biba muri leta baguma bibaza ngo abantu bose barahaze. Icyo bituma ni ukuri intwaro yakwiye guhinduka kuko iraremereza ibintu abanyagihugu benshi. Ibyo by'abagwanyi nabyo hantu hatafashe idone n'imwe abagwanyi n'abaye umukuru w'umugambo Everien de Kuriye niwe numvise atanguza avuga ngo atanguze umunsi mukuru w'abagwanyi avuga yuko bavuga ngo nta gihugu bafashe ngo baje kwirukana ngo abajada bariho. Umukuru w'umugambo CNDD FDD atari ibyaha byo mu ntambara bakoze mu ntambara nta ngwano wigeze ugwana bibye inka baca biruka bakirukira Tanzania bakajya mu mabarabara bagategera abantu bakabica bari mu mamodoka na niyo ngwano yari ngwano ibonye cye nta munsi mukuru mbona w'abagwanyi bariko baragira abongera bariko bagira umunsi mukuru w'abicanyi cye nibyo mbona kuko nta n'izone n'imwe bigeze bafata.
Nimbona Gerard w'ikigamba mu cyankuzo arafite icyo avuga ku itozwa ry'amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umurwanyi w'umugambwe CNDD FDD.
Nibaza yuko mu Burundi hari imigambwe myinshi itandukanye kandi iyo migambwe yemerewe n'amategeko. Icyo gituma mu gutoza buce batoza ku bantu b'iwabo gusa mugabo siko babikora bagenda ku nguvu ahubwo unayabuze ngira ngo ubwirwaho n'iterabwoba rikomeye cyane. Yego rero burya anye sinzi ko kintu gihugu kirimo CNDD gusa nuko cyuba kirimo n'iyindi migambwe. Igituma ndakibuze no kubera nzi hari igihe byigira kuba bigeze kubyumva yuko abari mu mugambi wa Seneri bigize kuba bariko baratuza interano yo kubaka imbere y'ingoro y'umugambi mugambi bakaba bariko bahituza ku bantu banyu babo gusa menga baravuze ko n'ibitasi bari babise bagenda baguha igitasi mugabo baca ku muntu wanyu wonyine gusa mugabo ndibuka yuko bantu baciye bafatwa baca barafungwa kandi bariko batoza ku bantu banyu babo gusa mugabo n'umusa bose nzita bahera ku murongo ntibavangura kaza wumva kuzana iki muzanaya nurumva ubu nibo bijimira n'igitigiri tugeze kukwaka rero ko n'agatotizo kari kuba ku bantu n'umugabo nibaza bizotinda bibe gahere abarundi bazigwa nka kwa nyuma gahere rero nubwo barwa no guri ku ruhendo kimbe baza keshi nuko hari ugwaruka bakiri bato bamwe bamwe uzosanga nabo baciye bagira ingorane mu gihe aba bashebuje babatuma guhohotera abanyagihugu batazoba baramutse ubutegetsi mbega bazoce baja barahembwa ntibabona iyo baraca ni ukuri kano gatotetso gutoza amafaranga ku ngufu barakwiye kuguhagarika bakabanza bakaraba n'ibihe turimo ni ukuri inzara irazura inzara yego sawa murakoze icyumviro cy'iwanjye cyari cyumye
ikiganiro ni bibazike kuri radio Inzamba agateka kawe ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonera kure rumaze iminsi rutoza ku nzu amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umurwanyi wa CNDD FDD ayo mafaranga ahera ku 2000 kugeza ku 10,000 by'amarundi bivanye n'icyo ukora wibaziki kuri iryo tozwa ry'ayo mafaranga twakore cyangwa turungikira ijwi ari audio kuri iyi nomero akamenyetso yo guteranya 76 76 93 17 Nakama note honeste ari Nyanzarake mu ntara ya Makamba
mwaramutse neza mwaramutse neza kire nibaza kuri itozo by'amafaranga riko ikuba no gwaruka bimanira kure nikaga totizo nyine mugambe sindi defeated dress yako kwa bene gihugu ego nokuri rabye ukeneye gihugu kirimo inzara izura makari gatahije mugabo byonye leta ntinabibona ariko kaje sanga nyene gihugu amazi minsi ibiri atajya rarubusa abana barahara batariye mugabo kaza nkumva ngo tangame nterano muri mugambi nokuri ibi bintu ubujyana n'ibyanditswe mu twamuze minsi yose ubutegetsi bwaje gufatira abanyagihugu amaho kimugongo tigute imafaranga mukuyatoza ntibaraba ngo unye turi kumwe n'umunywanyi wacu ntibaraba ngo iki n'ibiki bo bahera ku nzu yaba babikoruka bakavuga ati bajya n'abanywanyi wacu ariko rero tutoze abanywanyi wacu nyene byo babyiza mugabo ntibavangura bahera ku nzu gushika yindi baratoza bagenda baratoza ibi rero n'agahotero kuko mugambwe uterera kubera ubu wimva ngo cyane kubera ubu urinyo
muri kino kiganiro wibaziki uno munsi tuvuga kwitozwa ry'amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umurwanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Manueli ari mugina mu ntara ya Cibitoke
turabanambuye cyane nakuri icumuntu yibaza kuri ibyo ni kumaraba umuntu akaraba ku bihe tugezemo ku bukene abarundi baba bafise birateye agahinda cyane kuko umuntu wo kuba 10,200 ku wundi wurunge nabayeho birateye n'agahinda igihugu menga kiritwara iki gihugu menga ibikorwa byose n'iby'umugambwe CNDD-FDD nta murundi nta n'umwe ashobora kuba ashobora igice yikoreye yifashije umurundi ararushe ari mu Burundi ararushe cyane sinzi rero ayo mafaranga ingene umuntu ashobora kuba yaroha bazi ko ata murundi n'umwe mundi uko nashaka kubika ibihumbi bibiri ku munsi abdo cyangwa ibihumbi cumi by'utera gute cyangwa ibihumbi mirongo ibiri ibi bintu birateshe ni cyane ariko ni byiza ko abarundi nabo barakwiye kubona iyo bariko baraja bakabona byiza umuntu abona ka uhera ku kazi ukabona n'akazozi n'akazoba kameze ubu rero biragaragara rwose yuko umurundi afite ikibazo gikomeye cyane kuko ni intwaro y'umugambi umwe intwaro y'agakingizo rero barabe babone ko uno munsi ejo hazoba hafite ukundi kuntu hazoba hameze murakoze kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abakunzi b'amahoro mijoro bigahinduka bamwe bakiga abadafuye bakabohwa bakigira
twakira umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro wibaziki nawe agira icyo ashikiriza ku itozwa ry'amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umugwanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Nisengiyumva Atanazi w'Inyabikere mu ntara ya Karusi
abamukitse hano mu kiganiro wibaziki rero ibintu byo by'imbonera kure by'urwaruka rw'imbonera kure batumye zirimo ziragira si byiza na gatoya ntibibereye ntibikwiriye amafaranga sinzi igituma n'ukuri ariko barayaka abanyagihugu n'ubukene bifitiye ubukene bibereyemo buzura inzara n'ukuri birarengeye birarengeye ibintu buno butegetsi bwa sendete buriko burakora hano mu gihugu cy'u Burundi none kubera iki batoyatoza mu migambwe yabo kubera iki bagenda kunze ku nzu none bose bibaza ko bari kumwe bose bari mu mugambwe wabo ako n'agacinyizo uko no gutwagwa nabi ni gutwazwa no gutwaza ituntu abanyagihugu no kubatwara babacuritse babatwara nabi nukuri ivyo bintu birababaje rwose si byiza na gatoya iyi guverinoma ya CNDD-FDD ivyo kiragira si byiza kuko abanyagihugu si bose bagize si bose bafise ayo mafaranga kandi si bose bari muri iyo sisiteme yabo niba barafise imigambi yabo barafise ibyo bakora barafise aho bayakuranira kure mu mugambi wabo bose n'abagwanyi abanyagihugu bose barabaye abagwanyi oya n'ukuri nibabihagarike nibabireke nibareke guhohotera umunyagihugu
ganiro wibaze gitoro turabashikiriza kuri radio inzamba agatega kawe kigarukiye aha muri kino kiganiro twareko tuvuga kwitozwa ikogwa kunzu kunzu y'amafaranga y'intererano yo guhimbaza indwi yahariwe umugwanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD turabashimiye mwese mwagize icyo mushikiriza tutibagiye namwe mwariko muradukurikira muri kino kiganiro Prosper Nzisabira nje nariko ndabashikiriza kino kiganiro wibaziki kuri radio inzamba agateka kawe naho utaha
wibaziki
ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio